mugiye mwumva ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanye ndabashuhuje mwabonye Imana ikingura muri kumwe na Thomas Kamirindi ikaze kuri radio yanyu ijwi rya America. Mu karere ka Kisoro muri Uganda muri uyu mwanya muradukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora Voice of Muhabura. Mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25 31 na 41. Naho mu Rwanda mudusangiye kuri FM 104 n'ibice 3. Amakuru mu Rwanda ni ifungwa ry'umuhungu w'umucuruzi ukomeye Mironko François Xavier, uyu avuga ko arakagambane.
Hara kandi nari nibagiye umwana yambwiye yuko ngumwe muri bo yaravuze ngo bazamwumvisha. Avuga se muri iki gihugu n'isi uyu munsi turimo abantu bakivuga bacyo ngo bazumvisha abandi kandi koko bakabikora.
Mironko François Saveri nyiri uruganda rukora ibya plastique, rumwe mu nganda za mbere na mbere zashinzwe mu Rwanda n'abacuruzi b'abanyarwanda. Mu Burundi imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ifite impungenge ko guhohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi bizakomeza. Ni mukanya mu makuru y'ibiyaga bigari nyuma y'amakuru yo hirya no hino ku isi ikaze kuri radio yanyu ijwi rya America. Duhere rero ku makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turayagezwaho na Diane Nininahazwe.
Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yagenye umurundikazi Giovanni Biha mu kibanza cicegera c'intumwa idasanzwe ya ONU muri Afrika y'Uburengero na Sahel. Madame Giovanni Biha yarasanzwe ari umuyobozi mu biro vy'umunyamabanga mukuru wa ONU biraba ivyiterambere. Imbere yaho yabaye icegera c'umunyamabanga mukuru ashinzwe iterambere mu gisata c'inama mpuzamakungu cita iterambere n'ubutunzi bwa Afrika gifise icicaro ya Addis Abeba muri Ethiopia. Yakoreye kandi igisata ca ONU kijeje iterambere PNUD mu mfunyapfunyo ku cicaro cacu gikuru kiri New York aha muri Amerika. Abakoranye nawe mu mwanya yamaze New York imbere yo kurungikwa na ONU mu bihugu bitandukanye babwije rya Amerika ko ari umukenyezi w'incabwenge bipfurije amahigwe masa mu mabanga yiwe mashasha. Giovanni Biha afise impamyabushobozi master mu Gifaransa mu vy'ubutunzi yavanye kuri kaminuza ya Illinois aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tukiri kuyavuga irya nino ku isi, ibihugu by'Ubufaransa, Ubudagi n'Ubutaliyano vyahamagariye amakungu kureka kwivanga mu matati ya Libya. Ivyo bihugu vyasavye kandi impande zishamiranye muri Libya guhagarika ingwano atakirinze gusabwa. Mu itangazo rusangi ivyo bihugu vyibukije amakungu ko ibihano vy'ibirwanisho akanama ka ONU kajeje umutekano kashiriho Libya bibwirizwa kubandanya vyubahirizwa. Kuva ubutegetsi bwa Muammar Gaddafi butembagaje mu 2011, Libya iri mu ruhagarara rutavana ko rutegwa hanini no kutumvikana hagati ya Leta y'Ubumwe yashinzwe biciye mu masezerano yabonetse ahagarariwe na ONU. N'uruhande rw'umu Marshal yitwa Khalifa Haftar agenzura ubuseruko bw'ico gihugu. Ugo ruhande rwa Khalifa Haftar rushigikiwe n'ibihugu birimo Burusiya, Misiri na Emirates z'Abarabu biyunze, mu gihe ONU ku ruhande rwayo yemera ko igihugu kiramutswa Fayez al-Sarraj yahawe ubutegetsi biciye muri Leta y'Ubumwe. Kuyavuga ku mugabane wa Afrika kandi, akanama ka ONU kajeje umutekano ku munsi wa mbere kazokwiga ku kibazo Ethiopia ifitaniye n'ibihugu vya Sudani na Misiri ku rugomero ico gihugu kiriko cubaka ku ruzi Nile. Inama yo kuwa mbere uza izoba hakoreshejwe video igashobora kuzokurikiranwa n'abavyifuza bose yasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha mwomenya ko Ethiopia yifuza ko urwo rugomero rwitiriwe Grand Barrage de la Renaissance rutangura gukora vuba, gutyo igategekanya ko mu ntango z'ukwezi kw'indwi itangura kubuzuza amazi. Ico gihugu kikavuga ko Sudani na Misiri vyemera canke vyareka iryo sango ari ntabanduka. Ni mu gihe ku ruhande rwa Sudani na Misiri ivyagije ivyuko Ethiopia ishaka kugwigungana ku nyungu zayo bwite ari vyinshi. Ivyo bihugu bisanga ugo rugomero ruzogabanya cana amazi yo ku butaka bwavyo. ONU ihanura kwizo mpande zose ziganira. Umunyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe Antonio Guterres yavuze ko ishirahamwe aramutswa riniteze kuzozihuza. aragizwe hirya nino ku isitu yasozerere mu karere kuri kano gakuru keza ko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaraye yemeje kwikiza cha Ebola cari kimaze iminsi carashinze imizi mu burasirazuba bw'ico gihugu cha Heze. Umukuru w'ishami rya ONU gita magara y'abantu ku isi OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yakeje ico gihugu agisaba guca gishira inguvu mu kurwanya no gukumira ibindi biza bikigihanze birimo virusi ya corona na gasama. Ebola imaze gusinzikaza Kongo ku nshuro 10. Inshuro ya nyuma yemejwe guhera mu kwezi kwa munani mu 2018 abajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu bemeza ko kuva ico gihe yahitanye abantu bababa 2,300. Umushikiranganji w'amagara y'abantu muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeje ko ico kiza caheze yavuze ko bitoroshe kuri ino nshuro kugituza kuko cibasiye uburere buvugwamo imirwi y'abitwaje ibirwanisho.
Diane nini nahazwe urakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi. Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku ma radio yanyu mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu no ku rubuga rwa internet www.radioyacu.voa.com. Amakuru y'ibiyaga bigari. Aya makuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Ejo bundi kuwa kabiri w'iki cyumweru radio yanyu Ijwi rya Amerika yabagejejeho inkuru y'ifungwa ry'umukuru w'umucuruzi uzwi cyane kandi ukomeye mu Rwanda Mironko François Xavier, umuhungu witwa Mironko Jean-Pierre. Ubushinjacyaha bumukurikiranyeho icyo bwise kwiba amashanyarazi. Mu kiganiro cyihariye yahaye Ijwi rya Amerika, Mironko Francisco Saveri yemeza ko umuhungu we azira akagambane. Yavuganye na mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa.
Ako gambane gashingiye kuri byo mwana ejo yambwiye. Nanabwiye n'umushinjacyaha. Impamvu mbivuga, bagiye muri kabine z'imiriro ziri hanze barafotora, baragenda baramufunga, barangije bajya muri urwo ruganda barajagajaga barandika ibintu byose nta muntu hari ntaki nyira aho ngaho. Rero nawe ubwawe ubyumve, nta kuntu umuntu yaza kurega amashanyarazi ari hanze afite aho acanira. Urwo n'uruganda aruvemo agenda mu rwa kabiri narwo ruvite kabine yabo muri waho uturuke utagize aho urira naho ngo ajyemo naho afungure ajyemo abare ndetse atahe ejo yongera agaruka ajye no mu rundi. Ejo bundi yongera garuke umbeze rwabaye mu rwarege ntabwo kiri urwanje. Ntavuga ubwo se akarengane karenza ko nakaye, nta nubwo ari nakarengane gusa ntagasuzuguro gakabije. Ni nkaho mbeze ibyo bintu bitagira nyirabyo.
Kumva ngo Mironko yibye umuriro, abantu baratekereje Mironko yakenye kugeraho ku umuriro.
Ntagahinda ni ikibazo gikomeye. Ara kandi nari nibagiye umwana yambwiye yuko ejo ngo umwe muri bo yaravuze ngo bazamwumvisha. Avuga se muri iki gihugu n'isi uyu munsi turimo abantu bakivuga bacyo ngo bazumvisha abandi kandi koko bakabikora.
Hagati yawe n'ikigo cy'igihugu cy'amashanyarazi REG muri gukorana mute, hari ubwo muri kuvuga nabimeze bite?
Nagiye muri REG ndababaza ntibyagenze bite, ndata umwana wawe iby'umuriro, none dukora iki ko nakoranye namwe kuva kera? Ibyo bintu ntabyumva, n'inganda zose zigikora uretse n'iza plastike n'izo nari ifite zose, ko n'ibyo bintu ntigeze mbyumva byagenze bite. None ubwo zidakora, ubu nibwo bagiye kwiba umuriro, ubwo se bari kugira bate? Nta n'icyo bawukoresha. Ati noneho icyo twakumarira, uraduha amafaranga miliyoni 10 umwana wawe tura telefone ugende bamuguhe. Narirukanze amafaranga ubwanjye, izo amafaranga ndaterura njyana kuri banki bari bambwiye. Ndirukanka no muri REG ako kanya banteraho amakashi bati ngaho ugende ujye aho bamufungiye igikondo, turabahamagara bamurekure. Ndagenda ngezeyo umuntu wo muri REG ati ahubwo dosiye maje kuyohereza n'ubushinjacyaha.
Nkurikije ibyo mumaze kudusobanurira, umuntu ashobora kumva ko hagati ya Jean Pierre Mironko n'abantu ba REG bashobora kuba barateranye amagambo
cyane. Nuzi bagiye kumubwira ngo bazamwumvisha, uretse ko yabifashe nk'umwana abona ko nta bantu bashyira mu gaciro bakora ibyo bintu. Reka nkubwire ikintu kimwe kwa munyamakuru, kiriya kigo ni ikigo gicuruza, natwe turacuruza. Njye uko nkizi najyaga nkibona mbona uko abantu bitwara kuva kera, njye nabonye bafitemo abaterabwoba. Mbeze nuko bagize bamaze guhahamura abantu, abantu bagenda bakigabiza ikigo nka kiriya gikinze bakagikinguza bakajya mu nganda bakazijagajura umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu urumva koko nta kindi kigenderewe
ntabwo tuzi bizava mu butabera igihe ya umwe mwiteguye kurega ko babandurije izina
ibyo ngibyo twareka tukamanza tukamera uko bimera twaje ko tuvugana tukavugana nk'abacuruzi kuko njye mbafata nk'abacuruzi ntabwo ari abacamanza niyo cyaba gikomeye n'ibyacu byarakomeye bigenda bigira ibibazo biturutse ku mpamvu nk'izi ngizi unyibukije akantu ngiragera mu mubwira umunsi umwe uriya mwana nanone avuye i Burayi ari mu biro turimo tuganira bamukuye ku kibuga cy'indege haje kundamutsa ngiye kubona mbona haje abantu mu biro byanjye bati hano hanze hari umuyobozi w'akarere ka Kicukiro witwa Ndamage Jire ntimubwira yinjira bati ngwino hano hanze ndagenda mpageze nsanga abapolisi abayobozi abanyamakuru nk'ibyo bijya gusa n'ibyo ngibyo baragenda baranzengurutse ikigo cyose nabwo navugiye amagambo ntagomba kuvuga ngo ndazira iki ko haruguru y'iwanjye mpureho no kwa padiri ngo ntabwo twigeze tuharura barancunaguza ntibyarekeyeho ubu nabyibutse uyu munsi buriya harafunze Jira yavuze ati no atahubwo ngiye gufunga araza agiraho ingufuri ku ruganda uruganda urwo ngurwo nguma kumwirukankaho erega byagiye biba kenshi ku buryo nageze aho nanazinukwa nkatinya no kujyayo
amaherezo
nyine ubu ngubu byagiye hagaragara kuko byatangiye kuvugwa ngiye kubishyira hagaragara ibi bintu ntabwo ari gusa kumva buri munsi umwe w'akarere yaje yafunze araza kukubwira ngo kora ibi n'ibi akwigisha uko ucuruza ukubita umugabo cyane wagera ukamumara ubwoba nta kuntu bishoboka kugira ngo abantu baze bafate izina mirongo nakoreye imyaka n'imyaka ngo bavuge ngo barajye kuryica uko bishakiye abanyarwanda baca umugani ngo bishya bishyira bishyitse nkaze ko niba bafashe umuntu bakajya kuvuga ngo ni mirongo bafunze abo babyumva urumva ibyo bintu wabyihanganira arinde umwana ejo naramubonye nicuza n'icyatumye njye kumureba nakubeshye natangiye kuva nyinjoro nanariza ruriya ruganda rwari mu nganda zikomeye rwa plastike rwazize abanyarwanda kwirwa bancunaguza ukagenda uwo wuhuye nawe akagucunaguza ngo dore ngo biriya bishaje uteze ko biriya nabyubatse nkiri muto ukumva barakwigisha ibyo ujya gukora ukumva umuntu w'umuturage aragutelefonye ngo mirongo ukagira ngo uri mubyara we umeze nahindutse nk'umubyara wabo ibyo bibwira barimo baranyimajina ntabwo bazi mirongo icyaricyo mirongo nabaye umunyenganda wa mbere w'umunyarwanda nkorera u Rwanda n'ubu ndacyarukorera n'ubwo nshaje bwose aho biha kuvuga ngo baracafishe izina rya mirongo ntabyo bashobora nta n'ibyo bazashobora
mirongo Francois ndabashimye ku kiganiro muhaye Radio Ijwi rya Amerika
namwe murakoze ndabashimye
banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
tuve mu Rwanda tujye mu Burundi ishyirahamwe mpuzamahanga riharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch rifite impungenge ko gukandamiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bishobora gukomeza muri iki gihugu ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wilika Neza
Human Rights Watch ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu ahanira agateka kazina muntu nakamenyesha makuru co kimwe n'abahinga bakorera ku bibazo by'u Burundi n'akarere basavye Perezida Mushasha imbere y'uko arahira kwita ku kintu kimwe kibaraje ishinga kwihutira kurekura abafunga ibyumviro vya politike n'amenyesha makuru hamwe n'abahanira agateka ka kiremwa muntu yamara inyuma y'indwimwe yonyene Perezida amaze kurahira basa n'abacitse intege bavuga ko hanini babitewe n'uko barenga iyo me bunyoni yagize umushikanganje wa mbere w'igihugu Louis Maja serukira umuryango Human Rights Watch muri Afrika yo hagati yavuga ko ari ubutumwa bukomeye mu gisata cy'agateka kazi na muntu.
Punyo Human Rights Watch le fait que Monsieur Bognoni ait été choisi comme premier ministre, c'est un très mauvais signe. Monsieur Bognoni, il a été sanctionné par les États-Unis en 2015. En 2015, New Human Rights Watch avec
plusieurs Human Rights Watch kubona umushinga ntahe Bognoni yatowe n'umushinganganje wa mbere n'ikimenyetso kiri bose. Mu 2015 yarafatiwe ibihano na Amerika. Uwo mwaka nyene twebwe muri Human Rights Watch n'abandi bashakashatsi twatohoje kwiyongera kwihamwa n'amabi yakorewe abikekwa canke abagwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ayo mabi ahanini yakorwa n'abajejwe umutekano n'urwanda rwa CNDD-FDD imbonerakure. Icyo gihe Bunyoni yari minisitiri w'umutekano akaba n'umukuru w'igipolisi, bisigura ku bwa Human Rights Watch kuko kwiyongera kwihamwa wari ku isonga y'imikorere yako yari Bunyoni.
Monsieur Bunyoni, il était à la tête du système qui était responsable pour cette répression.
Niko bwana Maja yabwijwe ya America mu kiganiro cyihariye. Mu jambo yashikije abarundi n'amakungu Musa Shikira Mabanga, President Evariste Ndayishimiye yaramaze kwishura bimwe mu bihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu harimo Human Rights Watch. Yabisiguriye ko Burundi butigishwa ibijanye no kubahiriza agateka ka kiremwa muntu.
Pour nous, c'est un indicateur que le nouveau gouvernement de le président actuel,
le président Evariste Ndayishimiye,
Pierre Nkurunziza.
Umukuru w'igihugu ahamagarira abasivyo ibyo banenga bose kubanza kurindira bakanenga ibikorwa bamaze kubona, akanashimangira ko atawukwiye gusuzugura igihugu ciwe. Kitanishize imigenderanire yarunyutse hagati y'Uburundi n'amakungu kubera bamwe mu bategetsi b'ico gihugu bagirijwe uguhohotera agateka kazi na muntu. Amatohoza yuguruwe na sentare mpana vya CPI yatumye Burundi buyisokoramwo kibi gihugu ca mbere kw'isi kiyikuyemwo. Ntibwagarukirije aho bwanubwa igisata cawo nikijejwe ateka kazi na muntu bwagiriza abahinga batohoza kuvyaha vyaba vyarakozwe gukorana n'abashaka gutembagaza ubutegetsi. Umushikanganji wa mbere w'Uburundi ari ku rutonde rw'abategetsi 12 b'Abarundi bafatiwe ibihano na Amerika n'umwe bwa Buraya. Abenshi muri bo ni ntwaza ngabo zo ku rwego rwo hejuru mu nzego z'umutekano n'ukwivuna avance. Eroje urika neza ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi, intara ya Mwaro ifite ikibazo cy'ibitaro n'abaganga bo mu rwego rwo hejuru abadogiteri. Si ho honyine gusa muri iki gihugu cy'u Burundi. Bisaba abanyagihugu urugendo rurerure cyane kugira ngo bagere ku bitaro bikuru. Bafite byinshi rero basaba leta. Ni inkuru ya Radio Ijwi rya Amerika yafatagije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayigezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi, abanyagihugu bakomoka mu migambwe itandukanye cyo kimwe n'abajijwe intwaro baremeza ko babanye neza naho badahakana ko mu gihe cyo kwiyamamaza hakunze ko imishyamirano mu badasangiye imigambwe na cyane cyane hagati ya CNDD-FDD na CNL. Uno wo mu mugambwe CNDD-FDD amenyesha ko aba bakirangwa n'indyane atari abanyapolitike babushitse.
Twebwe ngaho iwacu mu ntara ya Cibitoke mvuze aho mperereye byose ko atakibazo gihari, naho tutari mu migambwe imwe mbwa gusanga dufite byinshi duhurirako. Nta kibazo kabisa, ibintu byose bimeze neza kandi mu nko mu mategeko uko bisanzwe bigenda. Mukeneye no bavuga ngo ubutsinde ngo ntibatsindaho, twebwe twaratsinze nka CNDD-FDD mugabo, twebwe nabo mu yindi migambwe dukorana neza cyane kuri kwamye nta kibazo. Nuko gusa umuntu agasangiye uwundi byiyumviro, igihambaye nuko twese tuba dufise impeti imwe aribwo Burundi bwacu. By'ukuri nuko twese twokwigenza nk'abantu b'Abarundi bijunga n'ijambo. Uburundi n'impetso y'Abarundi bose n'Abarundi kazi eka mbere n'abanyamahanga bose tuwana neza ta wanja wangura.
Eka no muri senere baremeza ko ubu vyifashe neza gusumba igihe bariko bariyamamaza. Ati naho atamwongo buri sato kiretse idahizwe, aremeza ko ubu intara yabitekanye.
Mu bisanzwe muri kino gihe bya dusa nk'ababanye neza kuko nta ngorane zihari, kuko igihe cy'amatora gusa mu miyamamazo niho twabona ko mengo twasa nk'abashamiranye. Ariko kuvaho amatora ashushe nk'ayaherera icyuka ari cyiza, imigambwe nta ngorane ziriko ziraba cyane cyane kuko ubu abantu bose turabona ko tubanye neza. Nta bisanzwe nuko ngira ngo nk'icyo kwaduka mu nyuma, ariko turabona ko bari sawa. Nuko navuze ati nyeke cyo kwaduka mu nyuma, ariko ubu mu uyu mwanya muri kino gihe byoguma ko byo babyiza gusumba kiretse gusa byo kwaduka mu nyuma, ariko ubu ntangorana ntoya zishari kuko turabanye neza.
Urongoye zone ya Cibitoke imwe muzigize komine Rugombo, Hakizimana Onesphore aremeza ko icuka hagati y'abanyamigambwe ari ciza kuva amatora arangiye. Iyo hagize agatirigana naho amenyesha ko baheza bagasukamwe mabisi.
Ya Cibitoke nibaza kuva imigambwe itangura no kwiyamamaza twamye hafi dusukamwe mabisi mu manuro bahama baduha twama twebwe nyene tuzishyira mu ngiro tero nubi wagize agacamo atibana nzita kubitana mahembe, ariko twama hafi yabo nibaza ko ata ngorane nimwe zihari nga mu isegiti ya Cibitoke. N'abahora bavuga ibatandukanya ahubwo baranezerewe n'ijambo nyakubahwa Kizigenza yashoboye kuvuga ku iradi ko bazotwareye Abarundi bose kandi bose umvuye kumwe, bose ubu baratekanye ku majambo meza yavutse kandi bayaga neza n'ubu nibaza ko bari kukita.
Naho rero umutekano ari wose mu banyamigambwe aho mu ntara ya Cibitoke hamwe hamwe mu zindi ntara siko vyifashe. Mu ntara ya Mwaro ingoro y'umugambwe Senere yaraturiwe n'abantu bataramenyekana mu ijoro ryo kuri uwa kabiri ku mutumba Buhogo komine Nyabihanga intara ya Mwaro. Abanywanyi b'uwo mugambwe nibo bashwa baduse baja kuzimya umuriro bakaba bavyagiriza ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi. Bafatiye ko ku munsi Petero Nkurunziza yitaba Imana igiti cy'idarapo ry'umugambwe Senere cyararanduwe n'izo mbonerakure nyene ku murango izuba riva, bakanabishikiriza umukuru w'umutumba wa Munago. Abanyagihugu b'umugambwe Senere bamenyesha ko kuva amatora arangiye atamahoro bafise mu mihani wabo. Mu ntara ya Rumonge naho amakuru duhabwa na bamwe bo mu mugambwe Senere nuko batotezwa cyane n'imbonerakure zibagiriza ko batatoye umugambwe CNDD-FDD. Mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi hoho amakuru ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu baba muri iyo ntara nuko imbonerakure muri kino gihe ziguma zimenyesha ko zirindiriye ko nkuru nziza shingurwa kugira zihanabo zivuga ko bazihemukiye mu matora heze. Radio Ijwi rya Amerika yagerageje kubaza abayobozi b'imbonerakure kuri icyo kibazo ariko ntibitaba telefone zabo. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve mu biyaga bigari tujye mu Bubiligi ariko iyi nkuru hombi irahareba muti gute abategarugori batanu bakomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavutse ku babyeyi b'abazungu b'Ababiligi nabiraburakazi mu gihe cya gikoroni bareze leta y'Ububiligi mu rukiko bavuga ko bambuwe ikibaranga nk'abantu barabyita icyaha kibasiye inyoko muntu barasaba rero kurenganurwa ndetse n'impozamarira. Aba bantu bitwa imvange barimo n'abafite ababyeyi b'abarundi n'abanyarwanda cyangwa se abanyarwanda kazi. Twumve inkuru ya Venuste Nshimiyimana kuri iki kibazo.
Igikorwa cyo gutanga ikirego ku mugaragaro cyabaye kuri wa gatatu ku rukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Buruseli mu gihugu cy'Ububiligi. Abagore batanu bafite imyaka ikabakaba 70 bavutse ku babyeyi b'abazungu n'abirabura mu gihe cya gikolonize bareze leta y'Ububiligi icyaha kibasira inyoko muntu. Baravuga ko bahagarariye abandi 200,000 batigeze bafatwa nk'abana b'Ababiligi buzuye babyubahirwa. Umwe muri bo Monique Bitubing ufite imyaka 70 yatangaje ikinyamakuru Le Soir cyandikirwa mu Bubiligi ko iyo agiye muri Congo bamufata nk'umuzungu yagira mu Bubiligi bakamubwira gusubira iwabo. Abana babyawe n'Ababiligi kubirabura bamburwaga ba nyina bakajyanwa mu Bubiligi kandi naho bagirayo bagafatwa nabi bagahabwa akato. Ibyo byabaye ku bana bavukiye muri Congo mu Rwanda no mu Burundi. Umwaka ushize wari ministre w'intebe w'Ububiligi Charles Michel yasabye imbabazi mu izina rya leta ariko abatanze ikirego bavuga ko ibyo bidahagije. Deya Tavares Mujinga numwe muri bo ati iyo ukoze icyaha utabwa muri yombi kugira ngo uryozwe ibyo wakoze. Ati rero n'ibyo Ububiligi bwakoze bugomba kubiryozwa, ntabwo imbabazi zihagije. Barasaba kandi guhabwa uburenganzira busesuye bungana n'ubw'abandi Babiligi kandi bagahabwa impozamarira. Ubunganira mu mategeko Maître Michel Hirsch arasobanura ibindi bifuza.
Une loi d'indemnisation.
Ati hakwiye itegeko ritanga impozamarira kuri aba bagore kimwe n'abandi bose. Itegeko rizemeza ko Ububiligi bwakoze ibyaha mu gihe cya gikolonize. Barasaba kandi ko buri wese yabahawe $55,000 by'amadolari kandi hagashyirwaho impuguke yazemeza impozamarira buri wese yagenerwa bitewe n'ibyamubayeho. Urubanza ruzatangira kuburanishwa ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 9. Venuste Nshimimana, ijwi rya Amerika, Londres.
Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, naha aya makuru y'akakanya ahumurije twayabateguriye kandi tuyabagejejeho nge na bagenzi banjye bose dukorana hano Washington DC turi iwacu buri wese mu rugo iwe mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo cya virusi ya corona cyugarije isi yose. Ndabashimiye cyane rero ko mwateze amatwi, mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu ijwi rya Amerika. Mugira amahoro, murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mugukera igihugu.
chuburundi yabaye isubizo cacu mugutangi cyangwa